Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe nshuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe, turabahaye ikaze mwese muri ano makuru twabateguriye, nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Imyaka indwi iraheze ata butungane bubonetse ku batujijwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, badenderejwe kwifatanya n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Abaharanira hagati y'akazi na muntu bakaba basaba ko iyo dosiye yokurikiranwa n'ubutungane bwigenga, kuko ngo yafashe intumbero ya dosiye ya politiki. Impunzi zataye zigahunga ubwicanyi mu Burundi zibayeho mu buzima bugoye cyane, ahanini izahungiye mu bihugu bya Tanzania na Congo, zikaba arizo zisinzikaye gusumba. Amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu akaba ariko arategura icigwa cerekana ubuzima bw'izo mpunzi, nkuko muza kuvyumva muri ano makuru. Tatashinkino naho urutonde rw'abakinyi 30 bazokina mu nkino zo kurondera uruhusha rwo kuja mu gikombe cya Afrika cyo mu mwaka uza 2023. Abananotsi bo mu ikambi ya Mahama nabo basaba ko borozwa uburyo bwo kwitaba iganwa mpuzamakungu kitiriwe amahoro rizobera mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Kaze mu kanya ido ni ido ry'ano makuru.
Inzamba.
Ano makuru tuyahereye mu gisata cha politike n'ubutungane. Amahinyu muniyo yaranze urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mwaka 2015 hari ku genekezo rya 13 Rusama, haraciye neza na neza imyaka indwi. Mushingwa manza Janvier Bigirimana aranegura uko sentare yaciye imanza z'akarenganyo izicira abari mu mugwi w'abanyepolitike, abadahanga ibyicaro bya politike, abashingwa manza bari n'abamenyesha makuru, abantu atasano bari bafitaniye n'abasirikare bashatse guhirika ubutegetsi. Mushingwa manza Janvier Bigirimana asigura ko atarubanza rwabaye kuri uwo mugwi wabo bantu, akabigereranya ahubwo n'ingingo ya politike yafashwe n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi.
Uravye nk'abantu bagirijwe gomba guhirika ubutegetsi, nivyo harimwo bari babikoze cyacano mu nzego z'igisirikare canke z'igipolisi, kubera bari banavyiyemereye. Mugabo hariho abandi benshi nk'abanye politike, abari mu mashirahamwe adahanira ibyicaro bya politike, abamenyeshamakuru, abashingwa manza, biboneka ko baciye bakwegera ko bavuga yuko bari bifadikanije n'izo nzego z'umutekano, ariko atakintu kigaragara gishobora kwerekana yuko abo bantu kuko bari bafadikanije. Ikindi gitangaje ni uko ukuntu amatohoza yakozwe cyacane n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika w'icyo gihe, vyarabonetse yuko amatohoza yakozwe harimo guhengama cane, harimo abo bakuramwo, harimo abongeramwo, ibyo byose bigakorwa ata muntu n'umwe yigeze yumvirizwa. Cyane cyane nk'abantu bari bashoboye kuva mu gihugu bagahunga ubwicanyi n'agatotezo kari karakorwa, abo bantu barashizwe ku ibyaha biremereye, bacirwa imanza batigeze bumvirizwa n'umuntu n'umwe. Mu gihe tuzi yuko amategeko ategeka yuko bari ko baratohoza ku byaha, batohoza mu ruhande rwo kuraba ko umuntu yakoze icyaha, no mu ruhande rwo kuraba yuko umuntu yera bakamukura ku icyaha, ariko bikadutangaza ingene ibyo bari gushobora kubikora mu gihe batagomba kumviriza abantu bari bakekwa ko icyo cyaha. Twebwe mu majambo make rero tukabona yuko umugambwe CNDD-FDD, abategetsi b'u Burundi bagombye gutoteza abo batavuga rumwe, bagombye kwitwaza uko kugombagurika ubutegetsi kutashobotse muri 2015, maze baronka inzira yugu koresha ubutunga nengi koresho choku guanya nugu toteza abo batavuga rumwe nta imisiguro nta mateko yakurikizwe si by'ubutungane nta cana kimwe bakoze batabarije abanyagihugu batabarije amategeko bahagariye amategeko n'icyo kintu cyonyine bari kubarazira ubundi nta kintu kigaragara kigeze kiboneka cerekana yuko hariho abantu bari bakoze ibyo byugurika ubutegetsi
abo baciriwe imanza zo gufungwa ubuzima bwabo bwose muri iyo dosiye bose bari mu buhungiro umushingwa manza Jean Bigirimana avuga ko iyo ngingo ya politike biciye mu biganiro ariyo nziza yotora umuti kuri iyo dosiye itigeze ihabwa intumbero y'ubutungane dusubire dukurikire Maître Jean Bigirimana
uno musi kintu cihuta ahubwo nuko ubutegetsi bwa CNDD bwo kwemera bukaganira n'abantu bose buri kubura kwicana bwegeka ko inteba ishushe kuko yabamakungu n'abarundi barazi yuko aba bantu atavyaha bakoze ivyo bazira n'imvo za politike ivyo bazira nuko bafashe inzira y'ukwerekana ko umugambwe CNDD n'abawutwara bakoze amarorego bariko bakora bidakogwa kuva 2015 inzira y'ukize Burundi rero nuko aho baha inzira yo kuganira no kumvikana kuko ingene igihugu giteza gutwagwa atawanjye atawangura atamwana n'ikinono kuko abarundi bose bateza kungana imbere y'amategeko bakubahirizwa baba batwara shanki badatwara
yari umushingwa manza Janvier Bigirimana inyuma y'ico gihe rero hakwikiye ubwicanyi kubatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD hamwe nawo mashirahamwe adahanira ibyicaro bya politike impunzi nyinshi zikaba zarahunze zikaba zibayeho mu buzima bugoye cyane iziri mu bihugu bya Tanzania na Congo zikaba arizo zisinzikaye ibyo bigaragazwa n'icigwa cyashizwe ahabona n'ishyirahamwe Rukristu rirwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi ni mu gihe iryo shyirahamwe ryashize ahabona icyo cigwa mu ntumbero yo gusaba ko uwari we wese yogira icyo afashije kugira ngo icyo cigwa kizofashe mu kuzisabira ko amashyirahamwe mpuzamakungu yogira icyo ahindura ku buzima bw'izo mpunzi kurikira umushingwamanza Armel yongere azerukira imbere y'amategeko ishyirahamwe akati Burundi
twateguye icigwa cerekana ingene impunzi ziri muri aka karere k'ibiyaga binini ingene zimerewe ingene zifatwa n'ingene zakigwa n'ibihugu zahungiyemo muno munsi rero twari twashatse yuko dusaba cyane cyane amashyirahamwe atandukanye abantu bose bakora ku cyo gisata cy'impunzi kuboterera kuri icyo cigwa kugira kizoba ari cigwa cerekana neza ingene impunzi zibayeho muri ibyo bihugu bitandukanye biri muri aka karere abarundi bahungiyemo kubahirije amasezerano mpuzamakungu hamwe n'amasezerano akingira umuntu yahunze impunzi turabyo cyane cyane mu gihugu cya Tanzania turabona neza yuko hariyo impunzi nyinshi z'abarundi zihohoterwa bamwe bakabatahukana ku nguvu abandi bakicwa abandi bakanyuruzwa ibyo byose rero biri muri icyo cigwa cyakozwe turindiriye yuko gikorwa neza umuntu wese yoterera hama duheze tuyikoreshe tugihe abantu bose bashobora gufasha impunzi z'abarundi aho ziri hose turabye nko mu Rwanda turabona yuko abarundi bahungiye mu Rwanda barafise akarusho karusha abandi hamwe na zahungiye mu Uganda cyane cyane twabonye ikibazo kiri mu mpunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania hamwe na Congo cyo bituma dushaka yuko tuzokwerekana neza ingene impunzi z'abarundi zibayeho n'ingene ibihugu bahungiyemo bibakira hari amategeko y'igihugu cya Tanzania yonyanga kandi ngaha mboneyeho n'akaryo ko kuvuga yuko ishyirahamwe ya CAT ryo gukorana n'andi mashyirahamwe yo mu karere kugira twitwarire igihugu cya Tanzania dusabe yuko impunzi z'abarundi zahungiye muri icyo gihugu zofatwa nk'impunzi kisunze amasezerano mpuzamakungu Tanzania yateye ku gikumu
yari umushingwa manza Armel yongere akabaserukira ishyirahamwe akati Burundi kuri ubwo buzima bugoye ku mpunzi ababa mu ikambi ya Zereka ni mu gihugu cha Malawi harimwo n'abarundi barataka batakamba ko bagiye kwicwa na kigoyi kuko bamaze amezi abiri bataronswa imfashanyo y'ibifungurwa amakwaca y'amanya Malawi 5,000 bahora baronka ku kwezi kuri buri muntu no kuvuga hafi 12,500 amafaranga y'amarundi nayo bakironka naho bayaronka atashobora kwamaza ukwezi kubera icyo kigoyi ngo hasigaye hibonekeza ubusuma muri iyo kambi bagasaba igisata cyawo nitujejwe impunzi kubaronsa ibifungo rwandi hoho ngo bagiye kwicwa n'inzara n'inkuru tubaza Vanessa Muyiteka
izo mpunzi harimo n'abarundi bavuga ko ikigoye kiri mu kubica kuko bamaze amezi abiri bataronswa agafashanyo ngo bahorewe ruswa amakwaca y'amanyamara 5,000 ku kwezi buri muntu ni ukuvuga amadolari y'amanyamerika 6 mu marundi naho ni hafi 12,600 ayo makwaca yarahagaritswe naho bavuga ko atashobora kuhamaza ukwezi umwe muri izo mpunzi aravuga uko byifasha
turamaze amezi abiri tudapokera indya uku kwezi kwa kandi twapokeye n'uku kwa gatanu tugira ukubaza baratubwira ko nabo nyine atabyo bazi barindira amakuru bababwira ko dupokera rero ubu ukuntu dupokera baduha amahera 5,000 by'ino hejuru amahera bituma kwaca 5,000 tukabika iminsi 30 ni amahera make rwose 5,000 tuba tubirira umuntu ku muntu umwe nta minsi 10 washobora kwaca amahera akarorero ikiro cy'ifu kigeze ku mafaranga 500 ikiro cy'ibiharage kigeze ku mafaranga 1,000 mba gushyira ko amakara ino ntari ukubona amakara gusa k'umunyu umva 5,000 umva ubwire n'iminsi 10 uba wakwanye intambara ni kuri mu ncamake inzara iratwishe hano mu nkambi
basaba hase gutora inyishu y'icyo kibazo na cyane cyane ko hatanguye kibonekeza ubusuma muri iyo kambi
turasaba ntari uwe ni kweri nuko bavuga ati ntange zihari nimba ari ayo mahera 5,000 batse barayaduha ku gihe umuntu apfuma araba kuyogemo indwi n'imwe kuko ubusuma bwashatse mu nkambi bivanye n'ukuntu hari inzara abantu bashonje ko umuntu ntaza guca ingero ubwo n'inyuma y'inkambi ngiye guca ingero kurangije ukibazo kabisa kari ukuntu bwo dufungurira kuko turi gufana inzara mu nkambi
Reji inzamba ntitwashoboye kuronka ubuserukira igisata ca Oni kijejwe mu ndi ya Seya muri iyo kambi kugira ngo agire ico avuze ku bijanye n'izo ngorane zivugwa muri iyo kambi
tukivuga ibyerekeye impunzi Leopold Sharangabo arongoye ishyirahamwe CBDH Vicar ryita agateka k'impunzi mu karere asaba ishyirahamwe rijejwe impunzi hasere kuvugira impunzi kugira ngo zironke imfashanyo ikwiye mu bifungurwa aho kubigabanya na cyane cyane muri kino gihe iyo kibazo cy'ibifungurwa mu mpunzi kigize iminsi cigaragaza amakambi nka yose arimwo impunzi z'abarundi dukurikire Leopold Sharangabo akaba arongoye ishyirahamwe CBDH Vicar
ikibazo cy'ibifungurwa mu nzi zitandukanye zo mu karere ni ikibazo twebwe natwe tubona ko cabaye rusangi mbere ni ikibazo twe tubona ko cabaye akananira abahinga kuko iyo batatunse batevye abazirubuse bakazironkera ku gihe baronka nkica n'ikize n'abitwa ngo baragerageza gutanga nabo nyine ku gihe abitwa ngo bagerageza kubikora neza nabo nyine usanga baha impunzi zimwe izindi zigasigara bavuga ngo hari zishoboye n'izitishoboye ni ibintu ubona ko ari ibintu bitari kubemera afata umuntu neza ahubwo ari ibintu twebwe tubona ko bishobora gushira impunzi mu kaga rero biri kuberabera Malawi nabyo nyine ni muri urwo rukurikirane niyo mpamvu rero twebwe muri CBDH Vicar dusaba cancane HCR kuvugira impunzi kugira ngo zironke ubufasha bukwiye ahubwo bwiyongere kuko iki gihe ni igihe kitoroshe ni igihe isi yose ibona ko ibiciro byaduze rero kandi turasaba n'abasanzwe bafasha HCR twamye tubibasaba n'ubu turasubiye kubibasaba bagerageze nabo nyine bongereze imfashanyo aho kuzigabanya kugira ngo impunzi nazo nyine zibeho zifatwe nk'abantu kuko biraboneka neza ko zifashwe nabi hari ubuzima bubi mu makamba atandukanye abantu baricwa n'inzara nibazo ubona ko bikomeye cyane
umugwi MCV ujejwe ibibazo by'umutekano mu karere ugizwe n'abasirikare bava mu bihugu byo mu kano karere nyine kiyaga binini usanzwe mu rugendo makambi y'impunzi yatandukanye mu karere uno munsi ubarizwa mu ikambi na Kivara mu gihugu cy'Uganda ntwaza ngabo iserukira Burundi muri ibyo bikorwa Siriete na Koronele Pierre Claver Nahimana nkuko twari twabashikirije amakuru yacu ku munsi wa kabiri ahubwo ni Siriete na Koronele Esdras Nkurikiye uwo mugwi ukaba wari mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi wa mbere uheze amakuru ava muri ayo makambi y'impunzi z'abarundi zibajwe impamvu zitarataha mu gihugu cy'amavukiro izo mpunzi nazo ngo zikaba zashize imbere ibibazo by'umutekano muke ukirangwa mu Burundi aho bagikurikiranwa abicwa abanyuruzwa n'abahagarikwa bahogwa ibyiyumviro byabo bya politike cyangwa ubwoko bwabo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ana makuru tuyabandanirize mu yavugwa mu gisata cy'inkino no kwinonora imitsi abanonotsi batandatu bo mu ikambi y'impunzi y'Imahama mu gihugu cy'u Rwanda basaba imfashanyo y'amafaranga arenga ibihumbi amajana indwi amafaranga y'amanyarwanda kugira ngo bazokwitabe ihiganwa mpuzamakungu ryitiriwe amahoro rizobera i Kigali mu Rwanda ku igenekezo rya 90 za kuno kwezi. Niyonsaba Ferdinand Rongo ishirahamwe ry'abanonotsi Imahama avuga ko ishirahamwe Save the Children yahora ribafasha ryamenyesheje ko ataburyo rigifise akavuga ko kutitaba iryo higanwa woba ari uruhombo kuko aho baheruka kwitaba bene ayo mahiganwa mu 2017 baronse ibibanza byiza. Dukurikire Ferdinand Niyonsaba akaba arongoye ishirahamwe ry'abanonotsi bari Imahama mu ikambi y'impunzi mu Rwanda
bagomba gusaba ubufasha kubera ko abahora badufasha kubijanye na atletisme ngahi Imahama kubijanye na competition batubwiye yuko ataburyo bafise rero natwe twagomba gusaba mutugirire ubuvugizi kuri ivyo cyo nokongera ko nuko dukeneye ubwo bufasha ku bintu bijanye no kwiyunguruza ibintu bijanye no kwiyandikisha bijanye na teste covid kubijanye n'ibintu byo kuryama no kuvuga aho turara mu gihe twagiye muri competition ndetse n'ibijanye na restoration yego na communication ibyo bintu nibyo bituragishinga yego ko haturi ntago twakwishoboza kuri ibyo bintu byose rero twagomba mutugirira ubuvugizi kugira ngo dushobore kwitabira iryo rushanwa ry'amahoro kandi twe turi impunzi no kuvuga ngo amahoro natwe turayashaka.
Ano makuru tuyarangirize mu byerekeye inkino kandi kuri uno wa gatatu niho Jimmy Ndayize yamenyereza umugwi nserukira gihugu w'umupira w'amaguru Ntamba mu Rugamba yasohora urutonde rw'abakinnyi 30 azokinisha mu nkino zo kurondera itike yo kujya mu gikombe cya Afrika kizobera muri Cote d'Ivoire mwaka wa 2023 14 bakina ku mugabane wa Afrika 13 bakina i Burayi no mu bihugu by'Abarabu. Karim Nizigimana yahora ari ikizigenza w'Intamba mu Rugamba akaba yari yasezeye nyuma igikombe cya Afrika 2019 yagarutse mu gwinserukira gihugu ubu akaba abarizwa mu gwa Rayon Sports mu gihugu cy'u Rwanda. Urukino rwa mbere Uburundi buzokina na Namibia itariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Rugira kabiri Uburundi buzokwakira Cameroon tariki 8 muri Tanzania ku kibuga cya Benjamin Mkapa. Ibyo bikaba biruko kubera mu Burundi ata kibuga cyemewe n'amategeko gihari. Ngaciye tusozerera ano makuru twari twabateguriye ndabashimire mwebwe mwese mwarimo duteze amatwi ndashimiye bagenzanje batorokanije ano makuru Jean Marie ndabashinze nariko ndabashikiriza ndabivurije umunsi mwiza na butaha.